y'intere rano y'ugwaruka mu gusubira kubaka igihugu kirangwamwo amahoro n'umutekano ku barundi bose.
Gwaruka wabo uri mu Burundi cyangwa mu mahanga urafise ijambo kuri kubu na kazoza k'igihugu cawe. Radio Inzamba iraguha kanya kugira ngo utange intererano yawe.
Ni mu kiganiro dafise ijambo.
Kaze mwese bakunzi ibikiganiro ndafise ijambo. Uno munsi cerekeye ibogozi wa jumwe mu bahanuzi babura matari w'intara ya Rumonge. Ikiganiro ndafise ijambo mugushikirizwa na Eddie Claude nini nazwe.
Ndafise ijambo.
Kuri wa 27 Ruheshi umukuru w'igihugu yarasohoye itegeko ribogoza mu mabanga yiwe Gilbert Horugaze. Umuhanuzi wa buramatari w'intara ya Rumonge ajejwe iby'iterambere yagirizwa muri iryo tegeko nyene ko ivyo akora bishobora kubangamira ubutunzi bw'igihugu bikanatuma haba ukwinubana hagati y'abajejwe intwaro n'abo barongoye. Ivyo vyabaye inyuma y'urugendo umukuru w'igihugu yagize mu ntara ya Rumonge kuri wa 24 Ruheshi. Iyo ndongozi yabugujwe yari yagirijwe yongera iremera ko hari igitoro cafatiwe muhira iwe. Umukuru w'igihugu akaba yaciye amubwira ko adakwiye kuguma muri ayo mabanga.
Vuguti ego cyayo ni kinyoma cyaje se kinyoma.
Amakanti te bavuga ni yatariyo.
Igitoro muga cyarafatiwe iwanyu
hariho igitoro twakoze.
Ari cyafatiwe wawe.
Naho
yo wanyiritirimwe.
Yego.
Usanga byabaye uko nawe yo bitirimwe. Ukabutatanze imihoho iyo ba warufise umutima wari gutinyarifikete byo gutanga imihoho warindiriye ko ndamuri umwonge kugira umbwire ko
dossier nyakuba buramatari
biraheze wewe biraheze.
Ugwaruka mwakiriye gute ibogozwa gyeyo ndongozi?
Iyo vera ya mugugo numunyambaru
ijambo rya mbere ni rya Rashid ari muri Kenya. Abona ko ari ugusamaza abanyagihugu kuko hari abandi bategetsi badahanwa kandi babandanya basahura igihugu.
Yewe ku bwanje ndabibona nk'amanyanga y'intwaro ya CNDD-FDD yo kugomba kunyegeza cyangwa guhisha amavi cyangwa amanyanga asanzwe akogwa n'intwaro ya CNDD-FDD ajyanye n'inyonora y'itunga y'igihugu. Ibintu nkabijya rero ni ibintu umukuru w'igihugu acishamwo kugira home amaso abanyagihugu abereke ko ari kagageza kukosora ariko yagageza guhana abategetsi ba CNDD-FDD bariko bakora ibijyanye n'inyonora y'itunga y'igihugu cyangwa ibijyanye no konona ubutunzi bw'igihugu. Aho nubwirwa ko ndabahakaro rero mu gusigura ibyo mvuze nta muntu n'umwe atazi cyangwa atabonye n'abatari hafi barakurikiranye ku mbuga ngurukana bumenyi ukuntu byari byifashe kirya gihe cyo kwa gatanu umukuru w'igihugu ari karabaza umuhanuzi wa buramatari na buramatari nyene bose bakananirwa no gusigura ibibazo umukuru w'igihugu ari karababaza gushika naho buramatari muzima ananirwa no gusigura akagerageza kunyegeza ukuri. Umukuru w'igihugu yamubajije ati watubwira none sitasho icyo gitoro cyari cyavuye ko mugabo buramatari arajya umuntu waravura ukuntu avuga iyo sitasho. Mugabo rero ugacuza kuraba ukuntu umukuru w'igihugu aca agenda gukura umuhanuzi wa buramatari kandi buramatari ubwiwe ari wari hejuru ari ku isonga ry'ayo manyanga. Uretse n'ibyo onye by'ibyo bijyanye n'igitoro buramatari w'intara ya Rumonge yamayidobego n'abanyagihugu arazwi cyane mu manyanga yo kunyonora itunga ry'intara rongoye. Abanyagihugu bamubakomye induru ariko uwo buramatari ntigera hano. Biratangaje rero kumva ko umukuru w'igihugu aca agenda ngo agiye guhana tukabona ngo asohoye ngo iketere kuri ayo mabanga umuhanuzi wa buramatari. Ajya twari kubona buramatari n'uwo muhanuzi we bagiriye rimwe bakabapfurira rimwe kubera amanyanga yose barayagirwa bose ari abantu badakogwa ko nkajya biraboneka uko umukuru w'igihugu yatinye gukura uburamatari bisange bibabaje cyane rero ku bwanje nk'ugwaruka byose nkikangwa canke mpendwe n'amajambo umukuru w'igihugu yamakoresha ubundi bwo jenera navuze uko azoyindarangiza n'imyaka yiwe yo kurongora igihugu cy'u Burundi akiri muri bijya nyene cyo kuguma samaza abanyagihugu ngo ari karahana ngo yahaguruke iki
Jesse ari mu gihugu cy'u Rwanda ati byo bavyiza n'izindongozi z'amazagirizwa amakosa zihanwe
njimo gukora ico novuga nuko umukuru w'igihugu yakoze ikintu cyiza yakoze ikintu cyiza ariko yiringagije ko hari nabandi bamubanjirije bakura ayo makosa nyine ntibahano bakamenyekana ntibahano jeje nibaze yuko yosubira inyuma nk'umukuru w'igihugu akaraba nabandi bagahanwa bose kugira ngo iyo ngeso icike iyo ngeso ihave igitoro kije kije ku barundi bose ata wanja wangora
Olivier ari mu Rwanda ati ico gihano cyonyene ntigikwiye
kubona umukuru w'igihugu yakuye ku mugaragaro umuhanuzi wa buramatari wa Rumonge kubera yafatanywe igitoro muhiriwe n'ibintu byiza ariko burya uyo nawe akadaca aja gukora naka akenshi mu byo tumaze kubona umukuru w'igihugu akora abakuwe mu kazi ubona mu nyuma ahubwo babaye nk'abashimiwe ku byo baba bari barakoze bahawe ibindi bibanza bikomakomeye no kurusha none yo kuba yakuwe mu kazi sico gihano cyonyine yari akwiye kuronka ni ugukurikirana ahubwo abo babikorana kuko ibyo ntiyarabirimo wenyine mu kunyegeza ico gitoro muhira kibika ntiyararimo wenyine hari byinshi agomba kuba yokurikirana umukuru w'igihugu rero akenshi twumva afata ingingo nziza akenshi twumva afise amajambo avuga meza ahumuriza ariko ibija mu ngiro n'ibyo biki
rero ari mu Burundi ati umukuru w'igihugu nabandanye ashire inguvu mu guhana bo bategetsi bose bitwara nk'uko igihugu ari tongo ryabo
nyine icyubahiro umukuru w'igihugu kugendera intara ya Rumonge ari mu by'akazi ka misiyoski wajitanzwe ajejwe ego gishasha byo cyaramujyanye ngo yafise amakuru yuko hari ibitagenda neza ariko nta gitangaza nabibonyemo kuko uri kuraraba muri CNDD-FDD abanyuno zitunga igihugu sujya gusa abasesagura afukamye mu ndi gihugu afukamye mu ndabarundi n'abarundi kazi sujya amabakugwa ni menshi kandi iyo ni cyubahe mukuru w'igihugu amategeko arabimwe kurira kubogoza abacanke kubahindurira amabanga bivanye n'ubushobozi bafise bivanye no kwitwara nabi hagati y'abanyagihugu rero nyakubaha umukuru w'igihugu ngira kuva imyaka ingahe ibiri heze hari habanyuranije amatungo ateye ubwoba miliyaridi 50 na zingahe bose bari degendera kandi nabo bari no mu butsi butandukanye bw'igihugu hariho n'abandi batwara ibisate bitandukanye bose mwagiye mushikiriza yuko buzima butameze neza ndakitse murabahindurira n'amabanga baravuga ko mwabakuye ariko mwabahindurira n'amabanga rero numva ngo basuma basumbye ingufu leta abarundi nibahaga imibango kuko ni ibintu bidatahuritse ko abajejwe gukingira inyungu z'igihugu abajejwe kuzana iterambere y'intara cyangwa y'ikomine y'isukari ibonetse ishikiri wabo iyo bamenyeye bayidandaza bayihubo bashatse mbarundi ibindi tuzabivamo gute njye nk'ugwaruka sinavuga yuko umukuru w'igihugu yakoze igitangaza kuko hari abantu benshi ubona by'ukuri ukuntu bitwara ukayoberwa isiguro wobiha rero ko amategeko atomoye nimba bayasoma bakayakwirikiza narabe amabanga ashire mu bantu bakunda igihugu bakunda abanyagihugu atari basumirinda akantu kose kaje yikwi yandagutakiye uzoshobora kurangura amabanga yo guteza imbere igihugu cyangwa guteza imbere komine mu gihe isosiyete je muyo komine canke muyo ntara na utegeza kuyishira mu ruha
Didasi ari mu izinga rya Mayotte aribaza nimba mu gufata iyo ngingo Evariste Ndayishimiye yaratoreye umuti isoko y'ingorane kuko basumirinda bagifukamye igihugu munda
Cyo ndashigikiye yuko abakora makosa bahanwa mugabo igihe cyose umukuru w'igihugu azoba ariko arafata ibibazo nyamukuru by'igihugu akabica hejuru ntabice mu mizi ngo batore nyizina unyishi kibazo unyishi ibyo bibazo naho tuzoba turiko turaba naho tuzoba turiko turaja ku turamenyereye ibyo cyo guhuma amasa makungu gufata umuntu mutoyi ibyo gitotsi bakatumubohera ko bakamujana ku karubanda bakamukoza ico bashaka ibyo turabimenyereye biba mu gihugu cy'u Burundi mugabo uwo kwibaza ati none bugi kibazo cy'igitoro umuzi wacu nyezi n'uwo muhanuzi wa Buramatari ikibazo cy'isukari abantu bato bato uraba ibisuma bikomakomeye biteye ikibazo bitume mu Burundi haba ubukene sabo abantu bato bato abo mbere nuko bisanga bari muri system bagaca bakora nk'iyo system uko nyine isanzwe ikora ngombye kuvuga system yibakiye ku busuma ibisuma rero bikomakomeye arabizi za miliyari 53 zavugwa ku rugomero rw'umuyaga nkuba byahiriye ejo bundi yagize gutyo nyene ukora arongoye ishyirahamwe ryo gutwara abantu otrako mugabo mu minsi mike niwe nyine yivuguruje amuha yandi mabanga n'uwo nyine ejo twokumva yamuha yindi deke yamushinze yandi mabanga ibyo nta kinini je wibimbariye nta nyishu nyezina hakiri akaguka ibisuma bishinda zaba imbere biboheye amaboko abantu mugongo aribyo byiba bagafata abantu bato bato bakerekana byinze guhuma amaso makungu
bakumba kurya ibyo batariye bakumba kugeza ubwo batabije
ndabize ikiganiro kuri Loris ari mu Burundi ati ubutungane nibukore ku uwo muhanuzi wa Buramatari wa Rumonge no kubandi bibona ko ari bihangange baguma bakora makosa
uramukura hari amategeko abigenga nibaza yego turarindiriye nibyiza kubakora umuntu ategeje neza atakoze ategeza gukora nk'umurongozi mugabo urabya bagiye barakura n'abandi ukarabe ukuntu byagiye baragendera abona yuko nta kizere twiteze ko bashobora gusanga nikinyota bahinde kugira bashobore kutuza abantu n'ibindi rero tugasaba ko nimba yakuwe mu murongo kubera yononye amatungo y'igihugu cyangwa atakinje amatungo y'igihugu yohanwa ariko si we wenyine akora amakosa hariho n'abandi bari hejuru yiwe bayakora ariko badakorwa kubera iki tugasaba yuko yabutungane amakosa yakozwe bohanwa kuri bose ntihagire gukingira ikibaba naka ntihagire kugira kankunzi kamwana wa mama
uyu yitwa Antonio ari mu Burundi ati guhana abakoze amakosa ni byiza ariko ntihabe umwana n'ikinono
byari byiza kubona umukuru w'igihugu yatanguye kuza arahana abantu bariko barakora amakosa na cyane cyane muri iki gihe tubona abategetsi benshi bimonogoje kurya ibiturire cyane mu kwisuka mu bijanye n'urudandazwa kandi batarure kurebwa n'amategeko ariko tukaba tukagaruka kwihweza kijya kiganiro yatanze byaragaragaye neza harya mu ntara ya Rumonge na cyane cyane muri komine Rumonge ko ujya muhanuzi atari we wenyine yarafite amakosa kuko turaje nyene Buramatari wenyine byamunaniye ngene agenda arasigura ku bijanye n'ajya marodite y'igitoro hari baturaje na musitaneri ingene nawe nyene yavuzwe nubwo munyonyezi bw'igitoro nawe nyine byaragaragaye neza yuko nawe nyine yarafite nk'uruhara ariko kubona yaciye akuri uwo muntu wenyine duca tubona yuko umenga ngaha mu gihugu umenga hariho kamwana wa mama ico twagomba gusaba nuko ubutungane butanguye gukora guhana byari byiza ariko guhana abantu bamwe bamwe naho nyene si byiza kuko utumenga umuntu ariko ararenganya hanyuma ikindi naco turiko turitegereza mu gihugu cyose ibyo bintu bijanye n'igitoro cyangwa isukari biragaragara neza yuko hari abantu boheje n'ashanye cyane begereye umukuru w'igihugu yagise mu ruhara burya rero iyo umuntu agomba kuvura indwara n'ashanye cyane indwara ya malaria bo muhiye nini nyene za malaria niyo cyagenda bakavuga yuko ngo agwaye umutwe cyangwa ngo ahinde umushyitsi bagacaba muhiye binini by'umutwe bakavuga ko ngira ko muhiye binini byo guhinda umushyitsi bagakura imizi yose iyo kuko ni ibintu bifise imizi miremire ko tuko turitegereza ibintu bijanye n'ibitoro biragaragara neza yuko abategetsi bose umengana ibintu bavuganye kuko urumva ngo igitoro caje hanaka ukazisana mu mwanya mutoyi ku mastasiyo yose ngo cakame mugo kazabumva hasigaye gucamagenda turiko turitegereza kuri bijanye n'isukari twama turiko turumviriza ku maradiyo hose gira nta ntara n'imwe batariko baravuga iki kibazo c'isukari sinumva rero yuko yufatira ingingo abanyarumonge ego yaravuze ati hariho n'umushikiranganji bakuye ntuje mushikiranganji ko bamukuye ko ibyo bamukuriye byabananije bibaho twarumvise mu makomine yose y'igihugu bijanye n'isukari imifuko bayizana mugabo basitaneri bagaca bayinyuruza bagaca bayihereza bakomeresa kugira ngo noneho icyo kiro ikiro cy'isukari gice kidandazwa ibihumbi munani cyangwa ibihumbi icumi none iyo sukari bariko baradandaza ko tuzi ko ari isukari yazo yubiva hehe ikintu dushyigikiye mu gihugu cy'u Burundi ni uguhana mugabo ntibaze barahana umuntu umwe umwe hanyuma rero ngaca mvunira akagohe urwaruka ngira ngo barabona yuko umutegetsi usangira inkono y'ikibi yamara gusha akaca yigutererana ko rero bose buhagabira bakaza bararaba yuko abategetsi bo hejuru batoza babasuka mu makosa mwana
duherehereze kuri Hervé ari mu Burundi nyene ati n'abandi bategetsi bose bo muri iyo ntara bafise amakosa nibabugozwe bashireho abashoboye gutunganiriza abanyagihugu neza
jimugaruka ibyabaye mu Rumonge ntivyantangaje ntivyantangaje kuko byari bisanzwe biboneka ko uravye nyine igitoro cyagiye higenda kirafatwa byagaragara ko ari isura na mwe bafise hagati yabo rero tubwe rero ntitubiye intumbero ngo nukugomba ko ibintu bigenda neza ahubwo n'isura na mwe ryabaye kuko iyo kuba intumbero ko ibintu bigenda neza kuko ahari hafatiwe igitoro hose bari kuca babakura bose kuko kwa buri matari cyarafatiweho kwa musamiri kirafatirwaho urumva ubu bose bafise amakosa amwe rero gusa matwa dusubira nuko twumva ngo bamwe bamwe bagiye baratangatangana batangiranira amaraporo rero bamwe hacagira bo zemerwa n'abandi zidashoka zemerwa kuko rero umuntu akoze nabi kumukura turabishima ikindi ingendo isa n'iboneka nabi ni ingendo yo gukurira umuntu ku mugaragaro ariko uravye ku rugero intara ya Rumonge igeze ko abategetsi uko bifata kweri yatanze akaruro kugira ngo n'abandi bagire ubwoba kuko ugiye kuraba ukuntu bari biranababaje ushobora kuzungura kuri kurondera ijambo ubu mu Rumonge kuri ubwo butegetsi umuntu afise ijambo ni umuntu afise uzi ko atamahera ufise urunagomba kubona muri sentare uwo mwaburanye itongo akacaridandaza kandi wamutsinze wowe uzokwitura huja hose nta muntu n'umwe azahaguruka wagufashe ukazoca usanga ubu igihugu kirakenye abo bategetsi kubizo mukwe kujambo uzozunguruke inshuro zitanu uzunguruka uzunguruka twibaza ngira ngo ntanya mumonge hamwe yoza arabandanya aza bakura akura abantu bari kokora nabi ibintu byohinduka ariko ntabwo twiteze guhinduka kuko nujaho tubumenga bose baguma ari bamwe kuko ibintu byohinduka yaba nkuko ko yaramukuye ari uwo mugabo uri ku butegetsi yari kuyashyiraho umuntu wo muri opozisiyo hama akacaraba ko ata modifikasiyo zibaho mu gihugu kuvuga iminsi yose igihe iyo ugize kwa mu gitwago n'abantu bamwe bafite ibyumviro bimwe musanzwe nta divergence dite ibaho bafite ibyumviro bimwe bose basa n'ibigugu igihugu kibonekemo amabara yose nkuko Imana yaturemye mu mabara yose abirabura ab'inzobe no mu byiyumviro niko turi rero ni byiza ko ibikorwa byose bikorwa bibamo ibyiyumviro bitandukanye kuko bavuga ati ibitsina bitandukanye n'ibyiyumviro bitandukanye n'intara zitandukanye kuko nyine babivuga ni bamenye rero ko ibyo byose bitegetswe ku bantu
inda zabo cy'amadisho Bamba bagomba kiambikizera
ikiganiro ndafisi jambo aniho kigarukiye twashimikiye kwibogozwa bw'umuhanuzi wa buramatari w'intara ya Rumonge yagirizwa kuba yarafatanywe igitoro muhira iwe ugwaruka bashimye hanini iyo ngingo y'umukuru w'igihugu ariko haraberekanye ko ari guhuma amaso amakungu kuko hari benshi bakora ibiruta ivyo kakaba akamizwe n'ingoma hari n'abandi berekanye ko atahosya bwose ngo abakoze amakosa bariko barahanwa kuko hari ababugozwa kubera amakosa bagaca bashingwa ayandi mabanga aruta ayo bahoramo nkuko bimaze kwibonekeza mwakoze gwaruka namwe mwese mwaduteze amatwi naho kwa gatatu uza murakoze
cari kiganiro ndafisi jambo mushikirizwa na radio Inzamba agateka kawo.